kujya mbaseze mbifuriza amahoro na
mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti zacu, ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba. Uri kumwe na Fideni Yonga. Ibanki y'isi yose kuri uyu wa mbere yahaye u Burundi ingabire y'imiliyoni 6 z'amadora y'Abanyamerika agenewe gufasha mu migambi yo gukingira ibidukikije. Uyo ni Domitien ndiho kubwayo, umushikiranganje w'ikigega cya leta u Burundi. Umutekano muke ubandanya kurangwa mu gihugu cya Nigeria n'ubwicanyi bukoregwa abanyagihugu birahinguvu imigwi yitandukanije n'ubutegetsi mu gihugu cyose. Inama rusangi ngaruka mwaka y'abashikiranganje bajejwe amagara y'abantu b'ibihugu 194 bigize ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS yatanguye uyu munsi Geneve hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano Ethiopia n'abantu bafise uruhara mu ntambara yo muri Tigre. Idonido y'amakuru avuga hirya no hino ku isi. Inama rusange ngaruka mwaka y'abashikiranganje bajejwe amagara y'abantu b'ibihugu 194 bigize ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS yatanguye uyu munsi Geneve hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Mu byo bategerezwa kwiga harimo ikibazo cy'incandago za COVID-19. Thomas Kamirinda abandanye iyi nkuru.
Iyi nama izamara icyumweru, izarangira ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha. Mu ijambo rye ryo kuyifungura ku mugaragaro, umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko biteye isoni bikabije kubona ko inkingo za COVID zitagera mu bihugu bikennye. Yagize ati, kubisobanura mu magambo ya diplomasi ntibyoroshye, ntibishoboka. Ati, nawe se inkingo zirenga 75% muzimaze gutangwa mu baturage zikubiwe n'ibihugu 10 byonyine gusa, mu gihe COVAX gahunda ya OMS yo kugeza ku buntu inkingo za COVID ku bakene imaze kugeza inkingo 72,000,000 ku bihugu 125 zikwiye abaturage babyo batageze no kuri 1%. Umuyobozi mukuru wa OMS yasabye ibihugu bikize kwikubita agashyi kugira ngo bitere inkunga COVAX kurushaho, ku buryo byibura abaturage 30% bo mu bihugu bikennye baba bamaze gukingirwa mu mpera z'uyu mwaka. Muri diskuru zabo, President w'u Fransa Emmanuel Macron na Ministri w'intebe w'Ubudage Angela Merkel nabo basaba ibihugu bigize OMS kuyiha imari kurushaho kugira ngo nayo irusheho kugira ingufu. Bombi kandi bashyigikiye igitekerezo cy'amasezerano mpuzamahanga mashya yo gukumira indwara z'ibyorezo. Muri uru rwego, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na guverinoma ya Vanuatu batanze umushinga w'umwanzuro ushyiraho akanama k'abantu b'impuguke 6 kazashyikiriza inama rusange ya OMS y'umwaka utaha umushinga w'ayo masezerano mashya.
Urakoze Thomas. Igitigiri cy'abamaze guhitanwa na COVID-19 mu Buhindi carenze 300,000 bituma icyo gihugu kiza mu kibanza cya 3 ku isi. Eje ni mukanku sarabandanye iyi nkuru.
Mu gihe ubwandu bwa virusi ya corona bwasaga n'ubugabanuka mu mijyi minini y'Ubuhinde, COVID-19 irimo kogogoza ibice by'icyaro. Uwo mubare munini w'abahitanwe na COVID-19 uje nyuma y'uko hatangiye kugemurwa inkingo nke bikabangamira umugambi wo kurwanya icyo cyorezo. Byatumye rero benshi batabona urukingo rwabo rwa kabiri. Ubuhinde nibwo bufite abantu benshi bahitanwe na COVID-19 nyuma ya Amerika na Brazil. Minisiteri y'Ubuzima y'Ubuhinde uyu munsi ku wa mbere yavuze ko mu masaha 28 ashize hapfuye abantu 4,545, bituma bose hamwe baba 3,372. Iyo minisiteri inavuga ko handuye abantu bashya barenga 222,000. Umubare mbumbe ukaba wageze hafi kuri 27,000,000 kuva icyorezo cyadutse. Iyi minisiteri ntishidikanya ko iyo mibare yombi ishobora kuba iri munsi y'imibare nyakuri bitewe n'uko hashobora kuba hari abatarabaruwe. mu murwa mukuru New Delhi abaturage bapfiriye mu ngo zabo bitewe no kutabona umwuka wa oxygene wo kubafasha guhumeka mu gihe ibitaro byari byamaze gukoresha ibikoresho byose byari bifite I Mumbai abarwayi ba COVID-19 bapfiriye mu birongozi by'ibitaro aho bari bacucikiranye abaturage bo mu byaro umuriro mwinshi no kutabasha guhumeka by'abatwaye ubuzima mbere yuko basuzumwa virusi ya corona gukingira mu Buhinde byagenze buhoro muri iyi minsi ishize kandi leta nyinshi nta nkingo zihagije zifite zo gutanga
tugushimire Eugene umutekano muke ubandanya kurangwa mu gihugu cya Nigeria n'ubwicanyi bukorerwa abanyagihugu biraha ingufu imigwi yitandukanije n'ubutegetsi mu gihugu cyose muri iyo migwi harimwo uw'abasangwa butaka bo mu ntara ya Biafra bamaze imyaka irenga 50 basaba kuba leta yigenga idonido kuri iyi nkuru na Team Ishimwe
umwe mu bahoze ari abarwanyi bo mu ntara ya Biafra warwanaga aharanira ubwigenge bw'intara mu myaka y'1960 Idei Obasi yavuze ko ikizere yari afite ko Biafra izaba leta yigenga cyarushijeho kuzamuka Obasi wari ufite imyaka 20 mu mwaka w'1967 ubwo yinjizwaga mu gisirikare mu gihe intambara yatangiraga yavuze ko hari igihe bamaraga ibyumweru 2 badafite ibyo kurya ko icyo babahaga ari inzoga yitwa ogogoro ikorwa mu biti by'imikindo mu kwezi kwa mbere itsinda ry'abasangwa butaka bo muri Biafra bashyizeho umutwe wa gisirikare washyiriweho guhangana n'ibitero by'aborozi b'abafulani bahora bimuka bajya gushaka inzuri z'inka zabo aba bashinjwa kuba ari bo batezaga intambara muri aka karere ubutegetsi bwa Nigeria bwohereje abashinzwe umutekano gusenya uyu mutwe ahantu hose ukorera kuko ufatwa nk'aho ari uteza imvururu Guverinoma ya Nigeria kandi yahagaritse ibikorwa by'uyu mutwe byari biyobowe n'impimbanye y'umu Nigeria ifite ubwenegihugu bw'Ubwongereza na Namdi Kanu. Bamwe mu bakora ubusesenguzi mu bya politiki muri Nigeria bavuga ko amahirwe yuko Biafra yaba leta yigenga ari make cyane. Hari abandi ariko bavuga ko imvururu ziterwa n'iyi mitwe zishobora kuziyongera mu gihe igihugu kizaba kitegura amatora mu mwaka wa 2023.
Urakoze team. Amatora mu gihugu cya Syria arimo amayobera inyuma y'imyaka igihugu kimaze mu ntambara. Ibindi na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Amashusho yo kwamamaza Bashar al-Assad ari ku mihanda i Damas hamwe n'abakandida bake babi babiri batagaragara. Cyakora nta ushidikanya ko itora ryo kwa gatatu rizongerera igihe perezida Assad nubwo imyaka 10 igihugu kimaze mu ntambara yatumye Syria iba umuyonga. Syria yayobowe n'umuryango wa Bashar al-Assad imyaka 5 ubu yahinduye isura nk'igihugu Assad ufite imyaka 55 yayoboye kuva mu 2000 nyuma yuko se Hafez al-Assad yitabye Imana ubwo yatangiraga kuyobora uyu muganga w'amaso watangiye gutozwa ibya politiki nyuma yuko mukuru we ahitanywe n'impanuka y'imodoka yijeje kutazategekesha igitsure nk'icyase ahubwo yumvikanishije ko azaha urubuga abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi akazatega amatwi aho batavuga rumwe bo mu bihugu byo murengerazuba bwise cyakora amavugurura yararigishijwe kandi imyigaragambyo yamagana ubuyobozi bwe bw'igitugu iratangira mu mwaka wa 2011 ubwo abarabo bivumbagatanyaga mu bihugu byose byo mu karere bigahindukamo ubushyamirane bwatwaye ubuzima bw'abantu ibihumbi amagana kandi miliyoni 11 bagatezabo ni ukuvuga hafi icyakabiri cy'abaturage Assad yishubije ubuyobozi bw'igihugu hafi ya cyose aho bamwe mu batora bazayitabira muri iki cyumweru bazengurutswe n'inyubako zasenywe n'amabombe cyakora kugera ku buyobozi yabigezeho ari uko afashijwe n'igisirikare cy'u Burusiya n'icya Iran ku rukuta rwe rwa Facebook yamamarizaho yagize ati intambara iramutse yivanze muri gahunda yacu ibivuze ko izatubuza gukora akazi kacu ikivugo kikaba ari icyizere binyuze mu murimo ariko ibi ntibibujije ko benshi mu gihugu batabasha kugura ibiribwa kandi bafite imirimo Bamwe mu banyasiriya bavuga ko itora rigamije kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburayi n'ahandi ku isi ko Assad agihari kandi ko Siriya igikora nubwo hari imirwano ahanini mu majyaruguru y'igihugu.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wisitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda igisirikare cy'igihugu gitangaza ko cishe babiri mu rwanyu ubutegetsi bumugwi wa FLN kinafata bimwe mu bikoresho vya gisirikare vyabo. Ni mu gitero bivugwa ko abo bagwanyi ubutegetsi bakoze ibweyeye mu bumanuko ushira urengero ku Rwanda mu ijoro ryashiriye uno munsi kuwa mbere. Umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutizima aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
Itangazo ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda RDF bwashyize ahagaragara kuri uyu wa mbere rifite umutwe ugira uti itangazo rigenewe abanyamakuru ku gitero cya FLN cyaburijwemo mu murenge wa Bweyeye akarere ka Rusizi riravuga ko itsinda rito ry'inyeshyamba za FLN ryaguye mu gico cy'ingabo z'u Rwanda nyuma yaho zari zimaze kwambuka umugezi wa Ruhwa ugabanya igihugu cy'u Rwanda n'icy'u Burundi. Ubuyobozi bwa RDF muri ritangazo buvugamo ko imirwano yashyamiranyije ingabo z'u Rwanda nabo barwanyi yabereye mu mudugudu wa Rwamisave akagari ka Nyamuzi mu murenge wa Bweyeye wa karere ka Rusizi. Abo ngo binjiye ku butaka bw'u Rwanda hagati y'isaa 3 n'iminota 15 na saa 3 na 35 z'ijoro ryo ku cyumweru rishyira uyu wa mbere nk'uko iryo tangazo ribivuga. Igisirikare cy'u Rwanda kikavuga ko abo barwanyi ba FLN baturutse ahitwa Giturashyambaho muri komini Mabayi mu Burundi. Abo kandi ngo baje guhunga berekeza muri zone Ruhororo ya komini Mabayi basubira mu ishyamba rya Kibira aho iryo tangazo rivuga ko bafite ibirindiro. Mu bikoresho byabo barwanyi igisirikare cy'u Rwanda kivuga ko cyafashe harimo imbunda ntoyo mu bwoko bwa SMG, magazine zirindwi z'amasasu, grenade imwe, antene ya radio y'itumanaho rya gisirikare yo mu bwoko bwa Motorola ndetse n'impuzankano ebyiri z'igisirikare cy'u Burundi. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika Lieutenant Colonel Ronald Rwivanga uvugira igisirikare cy'u Rwanda yavuze ko abateye bari hagati ya 15 na 20. Ku birebana n'icyabagaragarije ko abateye ari abarwanyi ba FLN, uyu muvugizi w'ingabo z'u Rwanda aravuga ko hari ibimenyetso byabyo abarwanyi babiri bishwe bagaragaza.
Iyo urashe umuntu definitely hari ukuntu umusaka ukareba ibyo afite bigaragaza haturutse. So byagaragaye ko ari abasirikare ba FLN, ibi bigaragaza birahari. Ikindi ni uko ibirindiro byabo bizwi ko biba mu Kibisho, so urumva baje baturutseyo n'abasubiyeyo niho baganaka.
Kugushaka kumenya niba hari ibyaba byangirikiye muri iyi mirwano ku ruhande rw'u Rwanda, Lieutenant Colonel Rwivanga yadusubije muri aya magambo.
Nta kintu na kimwe bangije, ntabwo bashoboye no gutambuka metero ijana. Abasirikare bacu bababonye imbere yuko binjira. So hari ubwo burinzi nagiye mbabwira tugira kuri borderline hose, patrols na nizo ambushes zigenda zifata izo elements z'umwatsi.
Umwe mu batuye akagari ka Nyamuzi wavuganye n'ijwi rya Amerika yatubwiye ko bumvise urusaku rw'imbunda zirimo n'iziremererwa amaze igihe kinini mu ijoro, ariko ubu hari ituze.
Twagize ubwoba ariko kubera yuko tuba twizeye ko ingabo zacu ziri gukora icyo zigomba gukora, twese dusubiza umutima hamwe kuko niko byanagenze. Bahise babasubijeyo nubwo hamaze umwanya munini amasasi yumvikana ndetse harimo n'ayaremereye, ariko byaje gutuza biranarangira.
Imirwano yamaze nk'igihe kingana iki?
Uhera saa 3 ukagenda ukageza saa 4 biratuza birongera biratangira saa 4 bigeza saa 7.
Mu giturage nta baturage babuze ibyabo?
Oya, ntabo kuko ingabo zari maso.
Kugeza ubu rero ubu tuvugana abaturage bameze batese, mwakoreshejwe inama murahumurizwa bimeze bite?
Oya, inama y'abaturage giye kuba mukanya, ariko abaturage bo kubera yuko ibintu byahise bisubira mu murongo, abaturage bo bakomeye, ari abahinga bari guhinga, ari abacuruza bari gucuruza, imirimo yose biri gukorwa nk'uko bisanzwe nta kibazo gihari.
Iki gitero cy'inyeshyamba za FLN Bweyeye kibaye mu gihe mu nkiko z'u Rwanda harimo kuburanisha urubanza rwitiriwe Rusesabagina ruregwamo abahoze ari abarwanyi ndetse n'abayobozi b'uwo mutwe. Barashinjwa ibyaha by'iterabwoba bafitanye isano n'ibitero izo nyeshyamba zagabye ku butaka bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Kuva ibitero bya FLN byatangira kugabwa ku butaka bw'u Rwanda mu 2018, ubutegetsi bw'u Rwanda bwashinje ubw'u Burundi kuba aribwo butera inkunga uyu mutwe w'inyeshyamba. Ni mu gihe u Burundi nabwo bwagiye bushinja u Rwanda gucumbikira no gufasha umutwe wa Red Tabara uburwanya, buri ruhande ariko ibyo rurabihakana. Iki gitero kibaye kandi mu gihe abakuru b'ibihugu byombi, ni ukuvuga u Rwanda n'u Burundi, bari bamaze iminsi batangaza amagambo atanga icyizere ku izahurwa ry'umubano w'ibihugu byombi kugeza ubu bidacana uwaka kuva mu 2015. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tugushimire Temistocle. Mu Burundi kuri uyu wa mbere hatanguye inama izomara iminsi itanu ihuza ibihugu 11 bya Afrika yo hagati, yateguwe n'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe amahoro n'umutekano mu karere ka Afrika yo hagati. Abitabiriye iyo nama bararabira hamwe ibibazo by'umutekano, amatora n'imigenderanire muri ako karere. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru.
Kuri uyu wa mbere hatanguye ihuriro ry'abahinga bategura ibizoganirwa ko muri inama ihuze intumwa z'ibihugu 11 vya karere ka Afrika yo hagati. Umubonano w'abashikiranganje b'imigenderanire canke intumwa zabo utegekanijwe ku munsi wa 4 n'uwa 5 w'indwi. Ibihugu byose byarungitse intumwa muri inama. Ivyo navyo ni Angola, Burundi, Cameroon, Centrafrika, Congo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Gabon, Guinea Equatorial, Rwanda, Sao Tome Principe na Chad. Ivyo bihugu byose bihurira mu mugwi wa maho wa ONU ujeje umutekano mu karere ka Afrika yo hagati wiswe Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Mu myaka itandatu iheze kuva haduka imvururu za politike n'ijyambere Burundi bwakira inama nk'igihuza ibihugu by'akarere n'intumwa za ONU. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Isidore Ntirampeba avuga ko ari ikimenyetso gifadika kw'amahoro n'umutekano byasatsagaye mu Burundi.
Baravyihweje baravuga bati oya reka dusimbire Bujumbura kuko havugwa neza hayagwa mahoro hari umutekano. Nikiza coronavirus tugeranije n'ibindi bihugu barashobora kukigwanya ntabwo ari isibe nkuko tuvyumva handi batereka rede huri Bujumbura nta kibahungabanya basanga ibintu byose birakwiye kuko mutahure yuko bene wacu bavukanye inama nkizi tutari tuziherutse kandi murazi gituma 2015 murano ko hari mu njyane hari mu biki mu migumuko uno munsi rero kubona inama nk'ikoranye i Bujumbura kuvuga ko hakeye harabona hameze neza.
Yamara naho biruko hamaze iminsi hibonekeza ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho bakica abantu batari bake. Akarorero n'abantu hafi 30 bishwe mu kiringo cy'amezi abiri gusa muri ubwo buryo abandi bagategerwa ku mabarabara yinjira mu gisagara cya Bujumbura. Aha uwo mutegetsi arahumuriza abashitsi ku mutekano ucunzwe bikwiye. Mu bibazo bazoshimikira ko harimo imigenderanire hagati y'ivyo bihugu. Aho Burundi burashima ko iyo nama ibaye buriko buranagura imigenderanire n'u Rwanda.
Hagati y'Uburundi n'u Rwanda rero n'ivyo ntawe bideha imigenderanire yaratsitaye biturutse ku ngwane zo mu 2015 mugabo raba uko ibintu biriko biragenda. Hariho utwigoro ku mpande zose tukurondera ko ibi bihugu byosubira mu migenderanire myiza. Abashikiranganje bajeje imigenderanire bagahurira igasenye nemba bakabiyagako hagere n'ivyahereye hajya n'ukuvuga ko hariho ibikorwa bibandanya mu ntumbero y'uko iyi migenderanire yotosorwa abarundi n'abanyarwanda tugasubira tugasumiranira tukabandanya duhana bageni tukabana nk'ababanyi beza ari naco gituma naho coza ku rutonde rw'ibizovugwa mu inama atamakenga namwe giteye.
Ikindi kizoshimikirwa ko ni imvururu zamazaduka inyuma y'amatora muri ivyo bihugu hamwe no kugwaniriza umwasi hamwe.
Hariho ibihugu usanga biri mu ngorane mugabe ingorane z'umutekano mu bisanzwe si umutwaro w'igihugu kugatwe kacu. Inzu y'umubanyi iri kirasha ntiwoja ngaho ngo twenge ari n'igihe nagwa wifatwa aho nyine kuba ari kugira ngo nimba hari ikibazo kihari tukironderere inyishu kitararinda gukura. Nimba amatora yaragiye araba akabamwe udutosi utunenge abantu bakidoga bakagira gute mu ntwaro rusangi muri demokarasi watsinze n'uwarushijwe bahantu kuboko barakezanya igisigaye abahasigaye gutunganya utwo tugorane twohava tuzana icuka kibi inyuma yayo abatsinze bashikira ubutegetsi hama mu kurongora igihugu bakamenya ko batwarira bose tuzobabwira uko iwacu bimeze tuzokumviriza n'abandi mu bindi bihugu. Ababanyi ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo baraherutse mu matora, muri Centrafrika baraherutse mu matora, muri Cameroon harabaye amatora, mu Rwanda harimirije amatora.
Bitegekanijwe ko iyi nama igira 51 izo kwitabwa n'ivyegera 4 vy'umunyamabanga mukuru wa ONU intumwa z'ubumwe bwa Afrika n'imiryango ihuza ibihugu nk'akarere ka Afrika ubuseruko n'ahandi. Pierre Clave Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Clave. Mu Burundi kandi ibanki y'isi yose kuri uyu wa mbere yahaye Burundi ifashanyo y'imiliyoni 6 z'amadolari azofasha mu mugambi wo gutera ibiti ku misozi y'amakomine yegereye ishamba ricimeza rya Kibira. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eroje Wirika neza ari Nairobi muri Kenya.
Umugambi no gusubiza isindi mwaka novera hamwe n'itoto intara za Bujumbura mu burengero hamwe na Muyinga mu buraruko bw'ubuseruko n'izuri kwarangurirwamwo hakaba hagiye kwiyongera ko Kayanza yo mu buraruko. Umushikanganje w'ihiga cha leta Domisende yo kubgayo yakiringabire yemeza ko turetse gusubiza itoto isindi mwana n'amashamba harimo ishamba cimeza rya Kibira bigiye gukingirwa.
Umugambi usanzwe ufite uburyo bw'imiliyoni 30 amafaranga y'Abanyamerika izo miliyoni zitandatu rero zije ziyongera ko kugira ngo uwo mugambi ushobore kwaguka waguke ushobore gushika no mu ntara ya Kayanza na cyane cyane muri komine Matongo isanze ifise imbibi hana n'Ikibira hanyuma ikaba nawe nyene ari komine irimo mitumba isa n'igeramiwe ikeneye gusubizwa itoto na Kanovera. Umugambi rero uzobandanya ufasha kugira ngo isi yacu subirane itoto eka mbere ishobore no kudosha ura kwibuka hajemo nibikorwa cyane cyane byo gukingira ibibira byo gukingira aha hantu tubona yuko afite akamaro ibidukije.
Christophe Carreta jejwe bikorwa mu banki isi yose yishimiye uko imfashanyo iriko irakoreshwa n'inyungu zayo.
Ce financement additionnel de 6 millions de dollars américains est un don en fait
imfashanyo nyongera y'imiliyoni zitandatu z'amadolari y'Abanyamerika n'ingabire y'ikigega gaciye ridukikije iyongera ku zindi miliyoni 30 zari zaremejwe mu 2018 zatumye umugambi ukorwa mu myaka itatu. Ngire ko nkeze umushikiranganje leta muri rusangi n'abakora muri uwo mugambi bagwije umwimbu kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka ushize bikabonekera mu bikorwa ku rubuga bishimishije. Iki imfashanyo y'ikigega gaciye kiraye ridukikije yisangije ni iki hejuru ibikorwa byo kunagura isi ndimwa no kuyisubiza itoto nuko hazojamo no gukingira ibidukikije muri iyo ntara yiyongereye ko niko Karete yashikirije. Ibibazo zerekeye ihindagurika ry'ibihe mu Burundi n'itsituka ry'isi ndimwa bikomeje kuvugwa. Imwe mu ngaruka zavyo ni iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi rugabura Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatumye imiryango itari mike itizayo muri aya mezi ashize. Mu gihe umwaka ushize abantu baharurwa mu 25,000 bataye izabo bitewe n'ayo mazi nyene. Eroje Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Tugushimire Eroje kuri iyo nkuru. Abarongozi b'ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania bafashe ingingo yo gutemagurira hasi ibitoke byose byatewe n'abariko barahunguka. Ni mu ntumbero yo kubandanya kuburabuza abasigaye muri iyo kambi kugira nabo biyandikishe byanse bikunze. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Joven yakoreye mu ikambi ya Nduta kuri uyu wa mbere.
Impunzi z'Abarundi ziyandikishije ku bushake bwazo zitahukanwa burindwi kwa kabiri no kwa kane. Abarenga 500 barataha burindwi mu bitigiri dukura mu biro by'uruja n'uruza. Kibazo nuko abarongozi b'ikambi ya Nduta batanguye gutema ibitoke bisigwa n'abariko baratahuka. Igikorwa cyo gutema ibitoke ibyo batahutse mu ndwi iheze cyabaye ku wa gatandatu no kuri uno wa Mungu itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu. Utahutse waliwe wese biterwa vyiwe harimwo ibitoke aca babitema bakongera bakabomora inzu yahora bamwo aho boyihaye abasigaye mu nkambi baba mu nzu zimaze igihe kirekire zidasanuye kandi zishaje. Abasigaye mu nkambi ya Nduta babajwe cyane n'uwo mugambi ubuzima babayemwo muri iki gihe babona yuko ari ubuzima bukomeye cyane kandi badakundwa na leta ya Tanzania kubera itagikurikiza amategeko agenga impunzi nkuko bisabwa naho itavyemera.
Nk'igitoke ni mumarayika kandi kizohembura n'undi ariko ararengana no hanyu nibisigura wumva kivuga ngo tema irundi kaima ko bitavuga tutemye nyene biva uti tema nakundi hama nene hire nabo nyene n'uwo babibona muri bo akabona umuntu atemye igitoke ariko bari batubwiye ntiturime ibigori ntitworoshe ntitubirime ko twabihebye ibiharage tukabiheba ibitoke byasigara bihagaze rero baho nk'uko uri impano gashiki umuntu ati wewe rero ngaha muri ho nyene baho
bari bakwiye kuturaba ko turi impunzi bagire ko tubomerera kwinze ngo bange bateme n'ibitoke bona amasoko yose barugaye ntitugira aho twirukira naho tujya nk'ubu mbere ko ndabona bari menga ni intambara reka nk'undi ko turahunguka ako tiko turahunga ubugira kangahe dusubira yatwaje tu kukana niho mbona hakaze cyane gusumba niyo twaje tu kuri basa cyari kiri bakaraba nini n'icyo bado fasha kuba rifunze gato hejuru ko gutaho hataho ugomba udashaka nawe taragira gutaha arabari gumye ngaha nawe hageze kwataha kabyumbiye akenda kiyandikisha gataka rero sinzi abari heje ishobazo dufasha
naho impunzi z'abarundi zitakamba minsi yose yuko zihohoterwa mu ntumbero yo kwirukanwa ku nguvu ariko leta ya Tanzania yoyo irabihakana mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cha Tanzania George Simbachawene ari nawe ajejwe impunzi mu gihugu undwiheze yaritabiriye inama yabereye mu gihugu cy'u Burundi ku kibazo yuko leta ihohotera impunzi kugira zitahe ku bwinshi yarabihakanye ahubwo yifuza yuko impunzi isigaye muri Tanzania zotahukanwa zose
usuluhisho la kudumu ni mtu kurudi nyumbani kwao kama inawezekana
umuti urama n'umuntu gusubira mu gihugu ciwe bishobotse kibure kujya mu gihugu c'ubugira gatatu none mubona ico gihugu kigira gatatu ari kihe kuri isi yikigi icyifuzo cyanje nuko impunzi zose zizokwemera gusubira mu gihugu cy'amavuko igihugu cha Tanzania abarundi n'inshuti zacu nitwobirukana ariko turabinginze batahe mu mahoro
hatuwezi kuwafukuza lakini tunawashauri warejee kwao kwa sababu wanakosa haki za msingi za maendeleo yao na vizazi vyao.
Impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cha Tanzania zatanguye gufatirwa ibihano kugira ngo zitahe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 aho zafungirwa amasoko rusangi yahora zihuza n'abaturanyi bazo kudasohoka ikambi kujya gushaka ibiribwa bakabukanya kubuzwa kurima udusambu duto duto mu nkambi no kudatunga ibitungwa bitandukanye byahora bibafasha mu buzima bwo mu buhungiro. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania James Jovini ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze James Jovin. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu ikiganiro rya Basketball Africa League riri kuri beri Kigali mu Rwanda uyu munsi kwa mbere harasozegwa inkino zo mu matsinda urukino rwa nyuma rwo mu matsinda ruhuza Zamalek yo mu Misiri na Groupement Sportif de Petrolier yo muri Algeria. Ugo rukino rukwirikirwa na tombora zo kugene ama equipe azohura mu nkino za kimwe cya kane. Jean-Claude Munyandi narabiducira ku Mayanga.
Mirushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera mu Rwanda uyu munsi kwa mbere nibwo hasozwa imikino y'amajonjoro mu matsinda mu mwanya isamuye n'igice z'ijoro ku isaha y'Kigali mu itsinda rya gatatu ikipe ya Zamalek mu Misiri irahura na Groupement Sportif de Petrolier yo muri Algeria uyu mukino wagombaga kuba warabaye kwa gatatu icyumweru gishize uza gusubikwa kubera ko hari umuntu umwe wo muri imwe muri aya makipe abiri wari watahuweho ubwandu bwa virusi ya corona muri uyu mukino Zamalek niyo ihabwa amahirwe kubera ko imaze gutsinda imikino yayo ibiri mu itsinda ryayo ku ikubitiro yatsinze Ferrovia yariyo muri Mozambique amanota 75 kuri 55 ikurikizaho AS Douane muri Senegal yatsinze amanota 86 kuri 62 mu mukino wabaye ejo ku cyumweru ku ruhande rwa Groupement Sportif de Petrolier irasabwa gutsinda byanze bikunze kugira ngo ishobore kwiyongerera amahirwe yo kujya mu makipe agomba gutoranywamo abiri yabaye ya gatatu mu matsinda yayo ariko akaba yaritwaye neza na akazi katoroshye kuri ikipe yo muri Algeria kuko yamaze gutakaza imikino yayo ibiri yayihuje na AS Douane ndetse na Ferroviario gukura amanota 2 ku ikipe y'igihangange nka Zamalek biraza gusaba Groupement Sportif de Petrolier gukoresha imbaraga z'umurengera wagereranya no guterera umusozi muremure nyuma y'umukino wa Zamalek na Groupement Sportif de Petrolier harahita hamenyekana amakipe abiri yiyongera ku makipe atandatu yarangije kundi cya kimwe cya kane kirangiza amakipe afite amahirwe yo kuzamuka nk'ayabaye ya gatatu yitwaye neza mu matsinda yayo ni Forces Armées et Police yo muri Cameroon mu itsinda rya kabiri na AS Douane muri Senegal mu itsinda rya gatatu amakipe atandatu yamaze kwibonera uburenganzira bwo gukina imikino kimwe cya kane kirangiza ni Patriot Basketball Club mu Rwanda, IS Monastir yo muri Tunisia, Petro de Luanda muri Angola, AS Sale yo muri Maroc, Zamalek yo mu Misiri na Ferroviario yo muri Mozambique. Imikino ya kimwe cya kane kirangiza muri rushanwa rya Basketball Africa League iteganyijwe ejo kuwa kabiri n'ejo bundi kuwa gatatu. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Ahaniho amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha bigarukiye dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasilge Beyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije amakuru yahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri micro mwari kumwe na Fidel Yonga kugira umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.